bisanzwe ibanza imwe amatara gengura uja n'uruza nta rubangatirane rw'amafirimbi ya polisi barekura canke bahagarika imiduga amapikipiki n'amakinga hamwe n'amahoni yavyo umuntu yumva ariko mu gisagara ca Bujumbura mu masanganzira amaze kujamo bene ayo matara ibintu niko vyifashe biterwa n'uko ayo matara arekura icarimwe imiduga ibaruguru n'epfo hakaba akajagari mw'ihuriro ry'amasanganzira canke naho ayo ku ruhande rumwe agateba rwose kwerekana ikimenyetso giha abashoferi uburenganzira bwo kubandanya nko ku masanganzira hari iruhande y'ikibanza citiriwe kwikukira ko Burundi imiduga ikunze kwisanga yose hagati mu ihuriro ry'amabarabarane amwe mu matara ya sahafi umunota wose ibara ritukura ribuza abashoferi kubandanya mu gihe ku rundi ruhande iryo bara nyene riboneka mu kiringo c'imisogonda 42 muri urwo rutonde nyene amatara y'urwatsi rubisa rekura abagenda n'amaguru kurengana ya kimisogonda iri hagati ya 14 na 15 ahandi kaba 30 ibi bituma abatari bake batubaha izo vyapwa bakabandanya ukuri kwamye mu gihe batarekuriwe nk'uko twavyiboneye ikitavuzwe co ni imiduga y'abajejwe umutekano n'abategetsi kuko nka yose twabonye mu kiringo kirenga isaha twatembereye muri izo bibanza wamengo ntiyerekewe n'izo bimenyetso uwo mushoferi w'ikamyo asa n'utahura batubahiriza izo vyapwa
iminota ni make yandi babaho iyo ufitebesha abantu ngaha byiza byo byogeza bakongera iminota
imbere y'uko iyo minota yongerezwa umukuru w'ishyirahamwe wese hagiyitaho umutekano wo mu mabarabara abona n'utundi tunenge nikiswa habona imana
ni ivyapa bwa mbere na mbere bashingagiye hafi na hafi ushobora kugera aye kikaguhagarika hageze aho ubona yuko ubandanya utagize n'umuntu utanumwe akacagira ikindi kiguhagarika turibaza ko ngira ngo ni kubera bikiri mu ntango bataraheza kubitegura kuko biraboneka ko birimwo amakosa menshi cyane amenshi nuko usanga nka kirya capa c'urwatsi rutoto kirekura umuntu uko agenda hari aho ubona kimara umwanya muto cyane ubaho hanyuma ukaca ubona nk'iki capa gitukura arico cerekana ko ubanza guhagarara ugasanga kiramaze umwanya muremure rwose ivyo rero bica bituma habaho uruja n'uruza rutameze neza
habona imana abona kandi ko icyari gikwiye kwihutirwa atari ugushyiraho izo bimenyetso
ivyihuta ni vyinshi kuko amabarabara dufise novuga ko ageze aho umwasi ashaka murabona ko n'amabarabara agizwe n'ibinogo vyinshi cyane kenshi na kenshi imiduga irakunda kugongana cyane ugasanga baragonza abantu usanga bariko bagomba gukwepa cyane kubisa izo binogo nyene bironona n'imiduga
izo binogo n'ubu birahatari hake imiduga bayitaga imbaho canke ikabigwamwo ahimbwa mu gihe cyo gusanura canke gushira insinga nshasha z'umuyagankuba n'amatelefone canke ibindi bikorwa ntiyakunze gusanurwa n'ingoga mu gihe abahinga bavuga ko ibarabara rimwe riciwe ikirometero kimwe gishobora gutwara hafi muri yari ry'amarundi habona imana icanura abategetsi
cyari gikwiye gukorwa ni uko mu gihe bazi yuko ahantu bashobora kuzuhacisha nk'ibintu by'amapfinga baba bakwiye kuhategura ku buryo n'ikindi gihe bakeneye nko gukora nk'insinga bashobora gucisha munsi cyangwa sinzi iki icyo kintu baba bakeneye kubikora ku buryo atabarabara ryo kurigwa rirabomorwa nk'akaro bagashyiramo nk'ibintu by'amaciyo ikintu gishobora gutuma n'ikindi gihe bakeneye ibindi bikoresho bakora batabanza kubomagura amabarabara hanyuma uko tubibona mu minsi mike amabarabara y'i Burundi azubagizwe n'ibinogo gusa
Fredi Mbonimpa umukuru w'igisagara ca Bujumbura yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kuri ibi bibazo byose buba hagiye gukorwa inama yabo vyega kugira ngo barabe uko vyotorega umuti amatara hagiye n'uruja n'uruza mu mabarabara mu Burundi yaheruka kubaho mu mwaka w'1999 yamaze igihe gito rwose kuko yaciye agongwa ayasigaye arapfa ntiyasubirizwa Eroge Wikaneza Bujumbura Ijwi ry'Amerika